radio indundi kulture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi akabacimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru mu Burundi habandanya kuvugwa ingorane zijanye no gukota amazu muri aya makuru tubashikana igitega ku mugwa mukuru wa politike abaho bibaza kwivyo biva ku kuntu n'ibikoresho bikenerwa mu kubaka inzu bidahengeshanya kuduga ibiciro hoba hari ibikoresho bikoze ikiraro gikozwe mu buryo gicibwa ko n'abantu gihuza amakaratiye Kamesa na Busoro kuruzi Kanyosha ni muri komine Mugere mu gisagara ca Bujumbura biriko birononekara abaho basaba ko cobungwabungwa kubera kiri mu byoroshya imigenderanire ku banyagihugu bamwe bamwe bo muri ico gice hari icizere ko ikibira kirahegereye uburengero bw'igihugu n'uburaruko coba kigiye gukingirwa ibyo nibishikirizwa n'abahegereye bamwe bamwe ahahoze komine Musiga tuboni muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura ni nyuma aho bumviye ko mu nzego nshasha ziherutse gutorwa mu gihugu harimo mu mazone abahanuzi bajejwe ibidukikije byose muja kubyumva muri aya makuru agarewe mu buhinga bw'ivyuma na Matia bona Yesu ijwi ni Odironkeje Imana mu kanya munyaramvuye
Radio Indundi Culture
Nari mejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru abanyagihugu begereye ikibira gice cegereye komine Bubanza bavuga ko bafise icizere ko agiye kuboneka akarusho mu byo kugikingira abanyagihugu bemeza ko cari kimaze igihe kiza kirabangamirwa n'imiriro iva ku bagicana mw'amakara bagasaba izo nzego z'igihugu nshasha ko zoshiramwo ingufu mu byo kugikingira narya habonetse abajejwe ico gisata ku rwego rw'amazone mu gihe bahora mu makomine yotamira tuzi
kubw'amakuru atangwa namwe mu mashirahamwe akingira ico kibira ku gice ca komine Bubanza intara ya Bujumbura avuga ko kibangamiwe na bimwe mu bikorwa vy'abantu
twarabona yuko hariho ivyagihungabanya na cane cane dufatiye ku miriro ya Nyakanga tugafatira ku bantu baja kuconona baca imigano abaja gusenya abaja kuronderayo ubutare abaja kuronderayo ivyatsi byo kugaburira ibitungwa
kubera ko mu bibangamiye ikibira cyane ari miriro ayo mashirahamwe abona ko arakazi gasaba gucungana
abaca makara barimo mu bavyonona twebwe turagerageza gufata imikenyuro inyuranye na cyane cyane ko ibyo bakurayo bivamwo amafaranga nabo barondera kuguma bagerageza ntihabura baduca mu muryahumye
abo banyagihugu bizera kwitunganywa rishasha ry'intwaro rishobora kuzana akarusho mu gukingira ico kibira
akarusho kazoza ukunyene leta yahavuye bona yuko gutunganywa cy'igihugu cyo hinduka natwe turabona yuko bizozana karusha kuko nk'ubu yakora ari komine Musigati twahora dukorera na cyane cyane ku mitumba 12 yakora ku kibira ariko ubu wasanga mu iyo komine yose hari ubujejwe by'ubumenyi n'ubworozi akitwa yuko kurikirana n'ibidukikije ariko uba karusho tubona kaza bakahari nuko muri zone yose hazoba harimo umuhanuzi urongoye zone mu byo azoba jejwe hazoba harimo ibidukikije na cyane cyane rero ko azoba ajejwe agace gato bizokoroha rero kuja hamwe kugira ngo zone yose ishobore gufasha gukinga ibidukikije mwako karere
izo nzego shasha bazisaba kwitaho cyane ivy'ikibira
ico caduhamagarira inzego zo hejuru ngira ngo hazonekana akaryo ho kuvugana n'abazo barongoye komine kugira ngo noneho umwihangiro baze bahimirize abashef do zone kugira ngo noneho bashobore kwitaho kurusha ibijanye n'ibidukikije mwese mu karere azobajejwe
naho abatware muri ico gice badashima kugira ico bashikirije ku munsi wa gatatu hafi y'ico kibira cha Musigati ahitwa ku masanganzira hakaba hoba harahagaritswe abanyagihugu bari bafise amakara bivugwa ko bari bayaturiririye muri ico kibira
hagata ivyo kumanukana amakara hakoreshejwe imiduga minini cyangwa makinga ntivyoroshe mu ibarabara ry'igihugu nimero 7 harabaryita Bujumbura agenda kubera ibinogo birirangwamwo abarikoresha bavuga ko bituma amasanganya yiyongera canke bakamara umwanya muremure mu nzira kugira bazosheke mu gisagara ca Bujumbura naho nyene basaba baherutse gutorwa mu nzego nshasha viho tirisano kwa jabe na yuma barabara au ARB ikigo kijerwi vya mabarabara haeze hafa meza tanu cheme za kogu sanura mabarabara viza vila kogwa kristalize halirimana.
Abakoreshi barabara gigi hugo nomeri ndwi bamanuka na makara munara ya Bujumbura bava munara zitanduka anye bava kuige barabara rimazigi heri rangwa mwivi nogo mulikino giheri wagora kukoresha.
Giringora ninyishi chani turahenuka harigihe vyuma vishika vya maanya gulite mapina gatura gulika naba boss baga shavura. Walona kufanga haku musaha kushika mumugamba ni habi. Ahandi hanuasura kuwa habi ubugezi mahwa ujamuru topfu. Wagie gukore rangwivi humba majana tanu. Igachimena puwari ye rugacho telefona show buja. Akacha ikoresha kumulio nini nusu urumu ulikura homba gos. Nuko tuwa duwa gaze humi wala wala mhuku. Imodo kari nini ya ire ngana igacha iti radu tabuliru muzi. Umba vigacha visa anzara zibari ngora nime.
Umutama wimi yaka minungitano nindwi. Afuka kwa tangwe kumanuka na makara. Akoreshe je ikinga kufa umaka wigi humbi kimge. Amarechenda na minungu chenda na gata tu. Yere kanakuna higyo wala wala liwafasha. Ubatekewe nubgoba kwa masanganya. Ucha gwira na rigimvura uchita asura.
Natangwe kumanukana amakara iri barabara ryari rimeze neza twashobora kuva aho tuyakura munyabiraba imatara kumukongo ahameze neza barabara ryari rimeze neza nta binogo byarimo twaramanuka tugashika kumusaga n'ukuva ko tutavuye ko uno munsi dufise ingorane nyinshi tumaruka nkanya mutendera binogo ni byinshi twagira ngo tukwepeye ka kandi dusigaranye imodoka nazo zigaca ziza dusanga hahani
aba bakoresha iryo barabara basaba inzego zerutse gutogwa ko mu bikorwa byo kwihutirwa iryo barabara ryoza mu vya mbere kugira abarikoresha boroherwe
leta nshasha turifuza yuko mu byo yemeza gukora nk'amabarabara ko yo dukorera ino barabara barabara ino merino bakari dukorera natwe tukaza mu bwigenge ata muntu ariko arahwana n'isanganya imetse neza
kuri ico kibazo umuyobozi mukuru w'ikigo kijerwa amabarabara mu Burundi ARB Constantin Bigirimana mu kiganiro yahaye Radio Indoni Culture mu kwezi kwa kane ku mwaka yagize ati
hari ibikorwa vyama kandi igihe akunda kuba ibibazo ni gihe cimbura nyinshi cyane yirikirahera nko mu kwezi kwa kane no kwa gatanu yahaba hari imburutse urugendo tukahakora henshi twarahakoze mugabo n'ibintu bisaba uburyo bwinshi kandi ibintu biza giturumba ku muntu ataba yategekanije n'ibindi bikorwa byokenerwa cyane cyane kugira ngo twakingire nibyo dushaka kuza turavugana na administration
abamanukana makara bakoresheje imiduga kwera kwiryo barabara rirangwa mu binogo bamara hagati y'iminsi 3 n'5 bari muri iryo barabara cyane cyane mu gihe cy'imvura
aho nyene muri komine mugere bamwe mu banyagihugu baca ku kiraro gihuza amakartie Kamesa na Busoro kuruzi Kanyosha muri iyo komine ya Mugere intara ya Bujumbura bavuga ko ico kiraro cakomeje imigenderanire hagati y'ayo makartie abo banyagihugu basigura ku buryo bakoresha mu kujabu kugoruzi bwagabanutse bagasaba ari kabajejwe intwaro kubungabunga ico kiraro kuko hari ibikoresho bimwe bimwe bigifata biriko birononekara abajejwe intwaro baho mu Busoro bavuga ko bagiye gusubiza ku ibikoresho byavuye ko Olivier Kwizera.
Ico kiraro kiri ku ruzi Kanyosha kigabura zone Musaga na Kanyosha mu gice ca Kamesa na Busoro. Ni kiraro gifise imetero nk'ijana mu burebure hamwe n'imetero zibiri z'ubwaguke. Abahaca barashima ko cakomeje imigenderanire kuko ubu hari n'abavuga ko baharonkeye abagenzi.
Iki kiraro kidufitiye akamaro ko kujabuka hakurya tuzino ugiye nko gutembera cyangwa ugiye nko gutandika ikintu kagenda mu mahoro neza.
Na cangaha nk'abantu benshi tukaca tumenyana baba nko muri Musaga muri Kamesa nk'abantu badandaza mu mitungara ngaha benshi barangura ku Musaga bapare yo kubocha repfo mu barabara bacha bifashisha ngaha abantu batafise amahera ku byunguruza babizana ku moto
abantu baje bakabaje mu Kamesa bongera baje bakabaje mu Busoro barafitiraniye imigenderanire baba baje kuvoma baje gusuma n'ikiraro cy'imigenderanire.
Ikiraro cyashizeho hageze nk'uko aba tuhasanze bemeza ko imbere bagira ingorane ubu berekana ko bafise amakenga bivanye n'ibegifashe bimwe bimwe bija birava ko babona ko ibikorwa byo kukibungabunga byotunganye
kare na kwimvira iyo nokurinda gusubiza hariya nkaca numva hambanye kure nkaca ndabiheba
ubu nyenye n'abantu barafise amakenga kuntu kiriko kiraza kiramburuka mu mbavu birashikara umuntu ahaza atahamenyereye akagenda ataharavye ugasanga arasamaye kororeye ukuguru ita rero bo hakora kugira ngo kimere nkuko cari kimeza kera
hariho ahantu usanga hariho nk'ikirenge gishobora kwinjiramwo uhonyo yeyo nyene insinga ziba ziko zirasaza bakaza kuzica hizindi
bamwe mu batware bo muri quartier Busoro baremeza ko ico kiraro kibamariye ikintu kinini. Bernard ntako batagize umwe mu baje namo kuri uwo mutumba avuga ko bagiye kwitunganya kugira bakore aho kitameze neza.
iki kiraro nkuko cabonekanye imana ishimwe cyane kuko byaratugora abantu baraba bari hakurya y'uruzi abandi bari hakuno y'uruzi bikabagora ngene barengana kandi n'uruzi haraho hagira mu rushana rukuzura rwahitana abantu rukabatwara kubwo tutari dufise iki kiraro ariko aho kiziriye imigenderanire yari yongeye tugiye kongera kubona icyo twongere twakore kugira ngo iki iraro kibananye kirengana neza kuko nitwebwe giha amahoro cyane
Ikiraro cyubatswe n'ivyuma bikomeye haraheza meza arenga 28 biciye ku banyamahanga bava mu gihugu ca Nepal gushika ubu gice ko abantu batari bake bava mu bice bya Buhonga Musaga na Kanyosha nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu baba mu micungararo y'ico kiraro
Radio Indundi Culture
Imwe mu miryango yo muri zone rubirize komine ntango intara ya Bujumbura iravuga ko idashobora kwivuza ikoresheje ikarata yo kwivuriza ko kam bitumwe nuko ifisa mikoro make imwe muri iyo niyo mu bwoko bw'abasangwa butaka inivugwa ko ibintu byunyugwa nuko itagira amatongo yo kurima cyo kimwe n'abandi barundi kuri uyu wa kane ishira mu gishinze kugwanya ubukene ya CP mu mfunyafunyo y'igifaransa ryahaye imiryango igera ku 2026 iyo karata yo kwivuriza ko hamwe ni imodoka rose yabaniha kugira inishobore kwivuza ni mugereta y'u Burundi tegeka ko buri muryango wose ugira ikarata yo kwivuriza ko hamwe n'uyo wese akwije imyaka 18 y'amavuko ejide nahayo
bamwe mu banyagihugu bagize iyo miryango bemeza ko kwivuza kuri bo bitoroha bitumwe nuko bafise amikoro make Gaspar Ntimpirangeza umusangwa butaka w'imyaka 46 wo ku mutumba Gahwama avuga kwa mikoro make babayemo atuma nuko umugwi w'abantu utagira amatongo yo kurima
hanini ikintu yoba va ku bukene hanyuma twatuka tutagira naho turi kubita isuka kwitwe hanyuma twiteze imbere nk'abandi ntamwumva aho tubaye twasembereye umva nk'itugiye aho tuba nk'itugiye aho turima ntamwumva ari aho icyo cyose byaduhanye icyo bituma bitutifuza neza kuko yatabuje tuba tufise ko kuyivuza ko nyakubahwa perezida aguma rivumera kuri no wacu tworonka aho tuba tukaronka aho turima tukorora nk'abandi gatari nyine natwe twakwiyungunganya kugira tubabe ingene botere imbere nk'abandi
Mwe muri iyo miryango ivuga ko itunzwe n'amafaranga ikorera ku munsi ibituma idashobora kwigurira iyo karata yo kwivuriza ko kuko vyemezwa na Gertrude Nsengiyumva w'imyaka 38 n'abana batanu wo ku mutumba Rubirizi
ubwo basangwa butaka abana bapfa kuko atamakarata dufise kuko abana bamajije kugwara kuko atamakarata rero mu gihe tufise amikoro make tukaja mwitasha kwabura mahera yo kugira tuze kuvuza abana
kubwishiramwe ACP mu byo gishinze harimo kugwanya ubukene action contre la pauvreté gahaye kuri uyu wa kane imijyangira ku 260 yo karate yo kwivuriza ko hamwe n'iyarusi habaniha carte d'ambulance ndibona ko nandi mashiramwe abishoboye yofasha bene iyo miryango mu kurongizo karata Jean Samandari n'umukuru wa ACP
ni ntambwe twe tuba dutanguje kugira ngo ejo nabandi bafise ayandi mashira hamwe bafise uburyo bafashe muri uyu mugambi ubuzima amagara y'abantu ni cambere kuko na leta yashize imbere yuko umwene gihugu wese ategerezwa kugira amagara meza biciye mu kuronka gakarata ko kwivuriza ko
kuva muri ruhu mu no mwaka Leta yategetse ko ikarata yo kwivuriza ko carte d'assistance maladie iba ngombwa kuri buri muryango wose udafise ikarata yindi yariyo yose yo kwivuriza ko no kuri buri muntu wese afise imyaka 18 kuduga nko kuri mu itegeko ryatewe ku mukono n'ubushikiranganje butatu bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubw'ikigega cya leta hamwe n'ubw'amagara y'abantu ikarata kam ikabigurwa amafaranga 300,000 leta ivuga ko ukoresheje iyo karata mu kwivuza ari ibice 20% nayo leta ikariha ibice 80%
Mu bijanye n'inyubako kuronka inzu zo gukota bibandanye bigora cyane cyane ku mugwa mukuru wa politike Gitega abaho ubu bavuga ko icyo kibazo gisa n'ikitabonwa inyishu komise kimaze naho biruko bamwe mu banyagihugu bahi Gitega bibaza ko bitumwa nuko ibiciro kubikoresho byo kubaka inzu bidahengeshanya kuduga bagatanga akaroro k'ikibanza gishobora kubakwamo inzu kigeze ku 2,000,000 zirenga mu makarati ya mwamwe abayabaye hamwe no kwitafari rito rito ryoryo ridasaba ibikoresho biva hanze y'igihugu ribarizwa ku mafaranga 130,000 kuduga ayi Gitega twakore mugenzi wacu Anicet Ntanguvu
abantu bari mu migwi itandukanye bavuga ko ikibazo cy'uburaro ari inkoramutima kandi kigize umutwaro ubaremereye ku mugwa mukuru wa politike. Aba n'abandi berekana ko kuronka inzu yo gupanga mu gisagara cya Gitega mu makarate atandukanye bitoroshe na gato ari ugukomeza amaguru. Bamenyesha ko ubwo bukene bw'uburaro buturuka ku iduga ry'ibiciro by'ibibanza by'ukubakamwo hamwe n'ibikoresho. Batanga uturorero tumwe tumwe tw'ikibanza cy'inzu igereranye y'uburaro kigurishwa hagati y'amafaranga angana imiliyoni 230 mu makarita atatunganijwe n'ibisata bibijejwe imbere y'ukubakwamwo hamwe n'ibikoresho ntasubirizwa harimwo itafari rituriye rimwe rigera ku kibanza cy'ukubakamwo ku giciro kiri hagati y'amafaranga 130 n'150 nayo ibeni y'amabuye cyangwa umusenyi iri hagati y'amafaranga 2200 n'2200. Abanyamitahe bo bamwe bavuga ko kubaka inzu y'uburaro muri iki gihe ibiciro byifashe uko hamwe n'ibati riri hasi rigugwa amafaranga 45,000 ari uruhombo ruturutse ku mitahe minini ikoreshejwe atanyungu izigaragara ziba ziriko zirinjira. Bamwe mu bakozi ba leta co kimwe n'abikorera ibyabo berekana ko kazoza k'imiryango yabo mu kubaronsa uburaro katagaragara mu gihe imishahara yabo ku kwezi ataho bashobora kubaha ingurane yo kugura ibibanza yo kubakamwo hanyuma ibikoresho baheze babone kubaka inzu z'uburaro. Iyo migwi yose baterakamo inzego za leta n'abikorera ibyabo kwicarira ikibazo cy'ubukene bw'uburaro mu kwitorera inyishu irama biciye mu kugwiza inzu nini rusangi zishobora kwakirira rimwe imiryango myinshi. Arisenango vigitega Radio Indundi Kitura.
Nayo mu bijanye n'inkino, Uburundi buzokina kuri uyu wa gatanu n'igihugu cya Cote d'Ivoire mu rukino rw'umupira w'amaguru harondegwa itike ryo kuzokina igikombe cy'isi cyo mu mwaka uza kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Ibyo akaba ari ibihugu bitatu. Uwo mugwi nserukiraga igihugu intamba mu rugamba uri mu gihugu cya Cote d'Ivoire muri kino gihe ufise umumenyereza Patrick Sangwa Mayani yabwiye Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa kane ko abakinnyi bose bameze neza kandi bifuza gutahuka n'intsinzi, aho yemeza ko igihugu cya Cote d'Ivoire atari igihugu cyoroshye. Ku bijyanye no kuzoronka itike ryo kwitaba igikombe cy'isi yose, Patrick Sangwa Mayani avuga ko amahirwe ari make arabiye ku manota Burundi gushika ubu bufise. Tumukurikire.
Gushiku abakinyi bameze neza na mukinyi afite noze ingorane, donc turashima Imana kuko bose bitwaye neza na kubyereke n'imyimenyerezo. Gushiku ibintu dushiraho biracameze neza, turindiriye gusa urukino tugiye gukina na Cote d'Ivoire. Azi yuko ni igihugu gikomeye, hanyuma kuri twebwe gushika ubu sante y'abakinnyi na ngorane ikomeye cyane dufite gushika ubu, donc turabye byerekeye abasatirizi abuze gusa Kalebe abandi bose bariho, kandi ariyo nuzenya solution nyinshi dufite muri iyi nuzenya muri effectif afite. Mwizero tugiye mu kibuga, nitujya mu kibuga kugira ngo tujye gutembera, tujya kurondera nuzenya amanota atatu. Nicyo gituma byose birashoboka mu mupira w'amaguru, nicyo gituma nyene dukora, sino nitokora imimenyerezo. Tuvuga yuko na chance dufite, turavye imigwi qualification iracyari possible, ariko tufashe ku byaruro tubona yuko chance dufite ni mike cyane.
Oya, ari Patrick Sangwa Mayani n'umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba mu rukino rw'umupira w'amaguru. Ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo muri aka gatondo abafashije kuyatororokanya na bakengurukire. Ningurukire kandi Matia Bonayesu yamfashije amajwi arabashikira. Odironke Jimana na yabashikirije, nabifuriza amahoro iwanyu. Mubandanye mu gihugu n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiriri.